culture amakuru mu kirundi
ndabahaye mwiriwe mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro bya radio induni culture kaze mu makuru mu kirundi twabateguriye kuri no mugoroba tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru kuri wa mbere ni habarundi bibuku wahoza ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza hamaze imyaka 5 ashengeye ibirori ku rwego rw'igihugu byo kumwibuka bikaba byabereye ku mugwa mukuru wa politike igitega hahari intatemwa yiwe imiryango yahuye n'impanuka y'isenyagurika ry'umusozi muri ndamukiza umwaka uheze ahitwa Gabaniro muri komine Muhuti ntara ya Rumonge ivuga ko irajushinga n'amafaranga abana babo batozwa ku mashuri mu gihe bo bavuga ko ari ba ntaho nikora abagendesha ibyuma mu ibarabara n'abadandaza hamwe n'abiyunguruza baciye mu ibarabara ry'igihugu rigira 13 cankuzo gahumo basaba ko ryokorwa rigashigwamwo ikaburimbi kukubu ryuzuyemo ibintu by'inyuma y'imyaka 2 rishizwemwo urucekeri nayo kuri uyu wa mbere niho hatangura inama mpuzamakungu ijanye no gukingira amabahari inama iri kibera mu gisagara ca Nice mu gihugu c'u Bufaransa iyo nama ikaba yitabwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu nkuru y'inkino turashikiriza iminsi yose ya mbere uyu munsi tuzakubabwira urukino rwo gusimba uburebure uhereye kuri sankuko ibyo bita triple saut mu rurimi rw'igifaransa ana makuru mwiko mwashikirizwa na Jotami Latuzi badya bimpinga bw'ivyuma na Nina Kaneza
Radio Indundi Culture
narimejeje kubabwira mu nkuru nyamukuru zigize ano makuru kuri uyu wa mbere ni habarundi bibuku wahoza ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza hamaze imyaka 5 ashengeye ibirori vyo kumwibuka ku rwego rw'igihugu vyabereye ku ntatemwa yiwe iri ku mugwa mukuru wa politike Gitega abatari bake baramwibukira ku nyigisho zo gukunda igihugu yari yaratanguje mu gihugu ahi Gitega hakaba havugiwe amajambo atandukanye tukaba tuyabaza mugenzi wacu Anise Ntanguvu
Nacho turi tutagizwe n'Imana ntacho dufise tutahawe n'Imana Imana ntikugira igihangange muhagarare ku bantu ikugira igihangange ngo hagararire abantu ayo namwe mu majambo nkora mutima karegwa Claude Denzako yashikirije yasizwe nayo n'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi mu birori byo kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa politike mu kibanza cubatswemo intatemwa yiwe bigarariwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Jeve Ndirakobuca ku nshuro igira gatanu hahimbazwa umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu Pastori Olivier Irakoze mu gisagisho yashikirije muri ivyo birori yavuze ko kuba Imana yashizwe imbere mu ibizwa shingiro ry'u Burundi ari vyiza ariko gishobora kuba umutego ukomeye kuri uyu wese azoyifata ko ari bisanzwe uyo mukozi w'Imana yishimikije ijambo ry'Imana yavuze ko Imana idacokorwa Imana itagabi tanya gucyo ko ico muntu abiba rico azokwimbura yateye aka mu ndongozi gukora ngo babe barurangwa mu bikorwa byiza mu mwanya Imana ikibatije ubuzima naye mabanga kuko umwe wese azoronka ingero kuvyo yakoze bamwe mu bantu baba mu gisagara ca Gitega bakavuga ko uyu munsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu uri kurahimbazwa gukunda igihugu bihera ahubwo kugukunda abakibamwo gucyo tukindongo zizoheza zikarangura amabanga zijeje zishiri neza ya bose imbere mu kugwanya nko muri kino gihe ubukene bubugarije arisanga nguvi Gitega kandi ndundi kituwa
mukwibuka uwo munsi wo gukunda igihugu bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura twaganiriye babona ko gukunda igihugu vyogaragarira mu bikorwa bikorwa n'abanyagihugu canke indongozi ivyo bikorwa bikaba vyoba ari vy'inyungu rusange kurikira bamwe muri abo banyagisaga
turagikunda none wasanga uragikunda ukaguma usaba imana nyene hari igihe imana ishobora kutuza imbere ugasanga bwa bukene turabukuye ibyo byose tubikesha uwora
nko mu bijyanye no kwitwara neza kikaba nyene by'abandi barimwo mukunga ubumwe mukaja hamwe nk'ibikorwa rusange bigezwe uragenda ugakora ugaheruka gutora
yoreka konona ibintu nyine by'igihugu agacungura iby'igihugu akabifata ni abakunze igihugu nyine abakibungabunga
ko ni igihugu nukira muneza hamuka yukorera agakunda nabe n'igihugu nkawe hamuka kuri neza mu gihugu ntagire uwo hotera ntagire inabi wo kuyinjira ko igihugu ntagire n'ibintu by'abantu bonona kuko iyo ubonona ibintu by'abantu iyo umusuma iyo uri kuba uri kurahungabanya umutekano mu gihugu ngambwiye iyo ukora neza mu gihugu ukabana n'ababanyi neza uri kurakunda igihugu kuko iyo udakora ikiri mu gihugu urumva uwo basahura icyumba cy'igihugu akambo umuntu wewe ahabwo aranarenze we warenze abandi urumva kurumva iyo ariko arasaba rya tunga ry'igihugu nta terambere kuko patugeze ko kuko twebwe nyine yene Burundi tutazifashe neza nta munyamahanga uzadukundira igihugu
sinabyumva neza agikunda n'abatagikunda kabisa agikunda aratagikunda kivuga neza n'akivuga
kuri uyu wa mbere niho hatangura inama mpuzamakungu ijanye no gukingira amabahari iri kibera mu gisagara ca Nice mu gihugu c'Ubufaransa aho hakaba hitavye abarongoye ibihugu bagira kuri 60 harimo n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye iyo nama ikaba ari igira gatatu bimwe muri biriko birigwa tubibaza Odilonke Jima
Nina mamuza makungi uza mareta amashira hamwe yigenga n'abahinga kubijanye no gukingira amabahari n'ibindi bifitanye isano nk'ibiyaga n'inzuzi yisunga ingingo ya 14 y'umugambi w'iterambere rirama ahanini ikagaruka kubijanye no gukingira amazi icyumviro cyo gushinga iyo nama kikaba cyatangiye kujya abona kuva mu mwaka w'2015 ku bwitange bw'ibihugu nka Suede na Fiji bimwe mu byigwa cyane muri iyo nama hakaba harimo icyokorwa byihuta mu gukingira inzuzi muri igihe biboneka ko zibangamiwe abahinga bakaba baguma bagabisha kuhindagurika ry'ibihe ku mazi atose kaza n'ibisigarira by'ibihinguwe mu mwanya izinangana ry'ibinyabuzima hamwe n'ibikorwa birengeje bijyanye n'ibironderwa mu mazi ikiyaga cya Mediterane akaba ari kimwe mu burorero butangwa ku kigeramiwe n'itose kaza aho mu mwaka w'2024 cyerekanye urugero bw'ubushuhe rutari bwigere rushikwa ko rungana n'ibice 28 n'ibice 9 degre Celsius inyuma ya mbere yabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2017 n'iya kabiri yabereye Lisbon muri Portugal mu mwaka w'2022 iya gatatu ikaba yatanguye kuri uyu wa 9 ruheshe mu mwaka w'2025 mu gisagara cya Nice mu gihugu cy'Ubufaransa ikazogeza kuwa 13 ku kwezi nyene ikaba yitabwe n'abakuru b'ibihugu baba 60 harimo n'urongoye Burundi Evariste Ndayishimiye urongoye Ubufaransa Emmanuel Macron mu ijambo ryo ryugurura ibyo bikorwa akaba yavuze igihugu cya Groenland niba hari Antarctique atari ibyo kugurisha aho ni mu gihe hari ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziguma ziranguye ibikorwa bitandukanye bitose kaza amazi gushika ubu ahari amazi hangana n'ibice 70% by'umubumbe w'isi n'ibinyabuzima bigera ku 80% mu bigize isi amabahari ibiyaga n'inzuzi bikaba bisanzwe biri mu bituma haba ikirere cyiza bikanagaburira amamiliyaridi y'abantu hadasizwe mu bafise ubuzi kubera ayo mazi nyene
Radio Indundi Kiltira
Amakuru twabateguriye tuyabandanize mu ntara z'ubumanuko aho imiryango yahuye n'impanuka y'isenyagurika ry'umusozi muri ndamukiza umwaka uheze ahitwa Gabaniro muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge yidogera amafaranga y'intererano isabwa n'amashure abana bayo biga ko ishikiriza ko atamikora ifise kuvaho iyo mpanuka ibereye mu gihe hoba hari abamaze guheba amashure kubera kutariha ayo mafaranga abavyeyi basaba gukugwa ko ayo mahera ariko bamwe mu bayobozi b'amashure abo bana biga ko bamenyesha ko ivyo biva mu mwumvikano amashure agirana n'abavyeyi ku mvo zitandukanye ino nkuru tubibaza no list nduw'Imana
abavyeyi babo bana bamwe bavuga ko hari abahisemo guheba amashure kubera kubura ayo mafaranga asabwa ku bw'abatabo bayakura uyatibiriko biba bisubiza inyuma ubumenyi ku bana bahuye n'isenyuka ry'umusozi Gabaniro bari basanzwe babayeho nabi aho basembereye
ayo mahera aratopfona umwana ugasanga baramwirukanye inzuro n'inzuro nk'umwana bari yimiriza gukora ikibazo cyo mu mwaka w'icyenda cyangwa akora ikibazo cyo kimuha uburenganzira bwo kuja mu windwi ukadusanga bariko baramuturatuza wa mwana cha kibazo ntacyo kimenye ukadusanga umwana wawe no kumenya ntamenye ku mpamvu yayo mahera
kubwo banyamuhuta intererano zisabwa n'amashure nta wanka kuzitanga ariko ico badashoboye no kuriha amafaranga ikibiriraho ariko gusaba ko byuhagarara
wewe ngo gufata aho nyene ukashora nka mahirwe nyene ni gikunda bisaba yuko manzu karondera nawe nk'umuntu musagiye ku isusu ngo ubunyenezo uzizanya mahera none uwo mwanya ko yagiye utazi ko bamwirukana ucumenya ko yakuye he muri uwo mwanya yewe abahe buduha umwanya akavuga ati kundwiza ube witeguye amahera arakenewe bagatuma umwana kumuze umunaka udoja n'amahera aho oye darko bavye bishatugena twije ati umwana harageze kuhigwa isuri
ibi kandi biriyamirizwa n'urwego rujeje intwaro muri icyo gice ariko gituma rwahavuye rubyinjiramo mu gukinga kw'abana bohe b'amashuri kubera ibyombo Aimable Sibomana n'umukuru umutumba gabaniro
birashika bakabirukana ariko natwe nk'intwaro turahaguruka tukamenyesha abayobozi kibazo cyahabaye n'ikibazo kiboneka n'ikibazo kizwi na bose bakabamenyesha ko abo bana bo barabangira bagasigura kandi abo bana ntibace baheba amashuri kandi ariko akazoza kabo
imyidogo y'abo babyeyi barereye muri icyo gice cy'intara ya Rumonga ariko isa n'idatahugwa n'abayobozi b'amashuri mu gihe giti gice amafaranga atangwa n'intererano cyemezwa bagishijwe inama Matendo wa Yezu umwigisha n'ungo yabandi ku ishuri shingiro rya Kirasa bimwe muri abo bana bigabaniro biga ko ashikiriza ko nayasabwa atari umurengera
nta mafaranga menshi gusa ababyeyi batanze amafaranga amajana atanu iyo bya byashoboka ngo ngorane tuvuye mu nzira kuko biragaragara ko hari abana batariko bariyiga kubera kubura ayo mafaranga make make
amafaranga asabwa ababyeyi nk'intererano bitangwa mu mashuri imuhuta mu ntara ya Rumonge uyo basigaye yemezwa n'urwego rw'abajenama b'amakomine rubanje kubijamwo kubw'amakuru twakuyaho ayo amagenegwa hagashiruka buteka abigisha b'abakorera bushake n'abakutsa kivi cyangwa akaba y'inyubako n'ibikoresho amashuri abakeneye uyu mwaka w'ishuri turimo ayasabwa umunyeshuri umwe ababyeyi bayaharura hagati y'amajana atanu n'ibihumbi hafi umunani mu mafaranga y'amarundi guhera mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa cyenda wa shuri nshingiro
tubibutsa ariko ko ivyo vyaheruka kwiyamirizwa na leta y'u Burundi mu kiganiro cavugize ibinzego z'igihugu caremeshejwe aho nyene mu ntara ya Rumonge mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari yavuze ko kubuza abana nk'abo bahuye n'ibiza kwiga bitera uruhombo igihugu Hozine Girene Gatoni hasigura ko ivyabo biba bizwi n'ubushikiranganji butandukanye
Musanzwe hariho ubushikiranganji nk'ubwo gushyigikirana usanzwe ufite intonde z'abana bita abantu abonikora hari abahuye n'ibyo biza hari ababa badafite amikoro abadafite ababyeyi n'imigwi myinshi iba izwi kandi ikamenyeshwa abajejwe intwaro ikamenyeshwa n'abajejwe indero abo bari muri uwo mugwi badashoboye kwirihira bo nyene kandi n'ubushikiranganji bubijejwe kubakurikirana bugatanga uwo muco ati aba bakwiye gushyigikirwa nta muntu ndi muntu n'umwe haba abayobozi b'amashuri bari bakwiye kurenda kuri iyo ngingo kuko leta imaze kuvuga ati umwana nashigikirwe n'abo babyeyi bakwiye kumva yuko uwo mwana avuye ku ishuri kuko atarishe ayo mafaranga asabwa kandi atabishoboye ari igihombo igihombo kuri uwo muyobozi w'indero igihombo kuri uwo muntu arongoye umutumba igihombo kujejwe intwaro kuko uwo mwana ejo hirya y'ejo yavuye nk'umuntu ateza imbere uwo mutumba iyo komine iyo ntara rero naho nyene tubahaye ubutumwa bumwe abo bantu abonikora abo bamaze kwerekanwa yuko badafite amikoro nibige bige ahubwo barondere ubwo buryo bwo gutozuza abandi batuye babo n'iterambere ry'igihugu
mu buseruko bw'igihugu naho abagendesha ivyuma mu ibarabara abadandaza n'abiyunguruza baciye mu ibarabara ry'igihugu rigira 13 cankuzo gahumo basaba ko ryokogwa rigashigwamwo ikaburimbi kuko buryuzuyemwo ibinogo inyuma y'imyaka ibiri rishizwemwo urucekeri iryo barabara rihuza Burundi na Tanzania risigaye ricamwo ibidandazwa bike ivyo bikaba vyatumye n'abadandaza bakora bahomba Pantaro na Karutimana ni mugenzi wacu akorera mu ntara z'ubuseruko
nkuko bimenyeshwa n'abanyagihugu ibarabara nimero 13 Cankuzo gahumo igice kiva ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo kikabandanya imishiha ndetse no mu gihugu kibanyi cya Tanzania ntiriko byoroshya izo rijya n'uruza muri iyi minsi ababyidoga bafatira ku itike basabwa aho rigeze ku mafaranga 20,000 mu gihe mu myaka ibiri heze ritarenza 10,000 ikindi nacyo bavuga ni uko ibidandaza zinjira ku murindi udashemeye ndetse n'imodokari zihaca zikaba ari nke bamwe mu bagendesha ivyuma muri iryo barabara basigura ko impamvu y'imishiha akora imodoka ari nkeyi ari uruhombo abanyenezo bagira umwe muri bo yemeza ko ku minsi ibiri yonyine ariko arakora ku wa gatatu aca azindukira gukoresha mbere bikarangira aguriye nk'ibindi byuma bishasha yemeza ko amafaranga aca birangira abaye ayo gusahiriza umuryango gusa kandi byari bikenewe ko yitegurira gusubiriza iyo modokari yiwe igize uba yashaje. Babonye igihugu bakenera ibidandazwa bitandukanye byokeye muri iryo barabara canke abagendesha imodokari babona ko ico gice c'iryo barabara cari gikwiye gukorwa kugira iterambere mu ntara nshasha kandi yagutse yabuhumuza izoba iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo giyongere. Ku bwabo ibarabara risanuwe hagashigwamo utubuye gusa ntiriramba, batanga akarorero k'iryo barabara nyine ryerutse gusanurwa haheze imyaka ibiri ariko rikaba ryuzuye inogo uyu munsi, bakabona ko byonza n'akarusho mu gihe mu isanurwa ryaryo hoja mu ikaburimbi naho bitwara uburyo bwinshi. Mu Cankuzo, Pantaleo na Karitimana, Radio Ndundu Kiritiri.
Uretse abanyagihugu rero bidogera isaza ryayo mabarabara n'ubuyobozi bw'intara ya Cankuzo burayidogera abumenyesha ko ikibazo c'isaza ry'amabarabara ho muri Buhumuza kiriko kiraba rusangi. Kuri iryo barabara ry'igihugu rigira 13 Cankuzo Gahumo, uramatari wa Cankuzo Boniface banyeza ko amenyesha ko ryahebwe habandanywa irigira 19 rishika mu ntara ya Muyinga, ariko gusaba inzego za leta co kimwe n'abayifasha gukorana kugira ngo ibi bikogwa bibandanye.
Cankuzo nta barabara zikabona imbere n'imifisi dufite barabara nimero 13 rihera mu igitega bimakebu gashika Gahumo. Ibarabara ryarakozwe aho byo bishitse mu mugwa mukuru neza wa Cankuzo bicarisa biciyeho rirengana ko rihe rya 13 rifata ibarabara nimero 19 tera ryi Muyinga. Rero gushika uyu munsi amabarabara yose ya Cankuzo amabarabara adashoboka, nubwo nawo ingufu za bene igihugu iragize gukora gute mukaba mubona ko uyu mwaka twe twagira amahirwe harabwo imvura nyinshi cyane ubyo bakora byose basanga ingufu za bayimfa gusa, bica bisaba ko sababu bushigikize mu iterambere agacanke leta ibishoboye kugira ngo irabe ko yogira icikoze kugira ngo amabarabara mwamwe arengane. Ariko tugashima ko ayirube rimwe rimwe yaho riza kudufasha, ubu tubabaje bavuga ati ikibazo twagize nkishe kutaronka ibitaro, ariko mwasizeye ko umwanya numa y'ibitaro bibonetse bashe bagaruka kugira badufashe bacishe imashine hanyuma habe harengane.
Ariko mwaka muri kurahera amatari none imwe barabimenyesha by'ukuri kugwe mu gihe uko aya mabarabara asoka muri Tanzania igashora mu
ibi birazwi ko nk'iri barabara rya nimero 13 Cankuzo Gahumo rimaze kugwa ama etude kenshi bakagira ibyigwa mbere bakaza bakanatumenyesha ko bagira ritangure inzego nkuru z'igihugu zikaza zikabivuga ku mugaragaro, ariko mu nyuma y'ibihagarara ntawe uhazi ntituramenye imvo mugabo tutubyakira uko biri tukaba matwizeye tuti leta n'umubyeyi wa twese ntashobora kwemera ko Cankuzo iguma mu bivyondo tumatumere uko tubayeho.
Boniface banyeza ko niburamatari w'intara ya Cankuzo yariko yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Norisi Nduwimana. Mukanyi sase ni nkuru y'inkino.
Radio Ndundu Kiritiri. Abavugwa mu ijoro.
Nkuko vyamanisi yose ya mbere twama tubashikiriza inkuru y'inkino uyu munsi tubabwira urukino rwo gusimba uburebure uhereye kuri Sankoko ivyo bita tripleso mu rurimi rw'igifaransa. Ubwo rukino rwo bagwageze mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'1986 ruhereye mu mashure. Iyi nkuru y'inkino y'uyu munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera.
Urukino rwo gusimba bita Sankoko n'urukino rukomoka ku mugabane wa Buraya kandi ruharugwa mu nkino mpuzamakungu. Uyu munsi urwo rukino mu gihugu rukinwa mu mashure yisumbuye nk'uko bishikiriza n'umukuru w'umugujejwe inkino mu bushikiranganji bw'indero. Salvatore Gashaka avuga ko umunonotsi asimba inshuro zitatu mbere y'uko asimbira mu kinogo categuwe. Aha kandi asigura ko hari n'amategeko agenga urwo rukino.
Bityo rero n'umusimba Sankoko n'amaso atatu ya mbere ariyo se wumva twita crush ki hama umuntu akabanza kwabirama hama gacha nsimira kinoko mu kuyisimba n'usimba uko ariko kose nk'ubunye ugitangura utagize iyo crush pi ntiyabaheza ngo bakwemerere ariko sa ntiheza ngo bandanye kugira ngo uyitangure hariho aho uhera kumwe bagira se barongeye hanyuma ugaca usimba ukagira iyo crush pi iyo crush pi rero niyo Sankoko hanyuma rero ugaca ubandanya n'izo ntambi na pari ikurikira.
Ku kibazo cyo kumenya ko umunonotsi yatsinze Gashaka agira ati
amenya ko yatsinze mu gihe icyambere atamakosa yakoze icakabye yasimbiye kuri gusumbya abandi hanyuma bakamukimira bakabona ko ariwe yasimbye harehare gusumbya abandi aho ubonetse avuga ati wambere yabaye uyu uwa kabiri yabaye uyu uwa gatatu yabaye uwa kane yabaye uyu
naho abakina tanko ko muri kino gihe bagerageza kandi bitanga Salvatore Gashaka amenyesha ko hari aho batarashita aha ariko avuga ko abigisha bari ku kivi ku neza y'urwaruka
ababyigisha mu mashuri turabona ku buhinga barabuzi kandi no gusimba basimba neza sikirenga gose mugabo urabona ko basimba n'ukuri aho bakeza baritanga
ikintu waramusuye mugavuga nuko hari ngorane zifatiye ku buryo bwo kuronka abanonotsi benshi muri urwo rukino mbere yerekana ko nabigisha urwo rukino atari kirenga akabona ko utunganya inyigisho
turase iki gihe ni imyaka yahera amashuri ndabona ko birakogwa mugabo naho bikogwa by'ibisa no mu myaka yahera kuko hariho ikintu cy'uburyo ntugire ngo kiragwiriye kandi ku mashuri afite batuza kwitanga sanga ari nk'umwana uyu munsi yigata ku kilometero nka bitanu kugira ngo rero aze kwimenyereza biragorana kandi ikindi nacyo nshobora kumwiriza ku ishuri yiri ubusa urumva biragora hanyuma ikindi ni uko n'abigisha ku mashuri yose ntiyakwiye abigisha babinonosoye ni ukuvuga haba hakenewe yuko bojya barahugurwa
cyangwa ko ifatwa nk'urukino rwashitse mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na gatandatu Jonathan Edwards ni umunonotsi wa mbere ku isi akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza amaze gusimba imetero 18 na santimetero 29 hari mu nkino mpuzamakungu zo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu nayo mu Burundi umunonotsi Christophe Ntirandekwe yari amaze gusimba imetero 15 na santimetero 70 mu nkino zatunganijwe mu gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na rimwe
Harakoze mugenzi wacu Olivier Kwizera ku nkuru y'inkino yari yaduteguriye ku gihe cy'isaha 12:38 ninayo iciye irangiza ano makuru yo kuri uyu wa cendo kwezi kwa gatandatu mwaka w'2025 amakuru mariko murashikirizwa na Jotamira Tuzi mu buhinga bw'ivyuma hari ni na Kaneza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro bya Radio Indonesia Culture